Weta shemezi umshemeza magara Umtima nevite kateko kabitwara Kumkure vampura na shashanu kiwe Pura na waje Weta shemezi umshemeza magara Umtima nevite kateko kabitwara Kumkure vampura na shashanu kiwe Pura na waje Weta shemezi umshemeza magara Manevite katego kabitwara kumkure vampura na shashanu kiwe Pura na waje Manya baby tinyine magara Ahotariwe njirobu gara nsasiriwe Umpa magariwe Shemeza Ninchi manyanka chumuriwe shemeza Ninchi manyanka shisha my lady Manyire rukunde iwampiriwe Iwe shemeza Bakanchanga banchanga matatu Banzana banzana kumupira Nyukushabu nsasire Sasiriwe Iwe shemeza Kweta shemezi Iwe shemeza makara Iwe umtima nevite katego kabitwara Kumkure vampura na shashanu kiwe Weta shemezi ushemeza makara Umtima nevite katego kabitwara Kumkure vampura na shashanu kiwe Pura na waje Weta shemezi ushemeza makara Umtima nevite katego kabitwara Kumkure vampura na shashanu kiwe Pura na waje
Oh my god, it's Kill Diva Abio